Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Muri kumwe na Eugenie Mukankuzi gakeye neza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa karindwi umwaka 2016. Ijwi rya Amerika ryujuje imyaka 20 rimaze ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi saa 10 turabaha umwanya mutubwire icyo ijwi rya Amerika ryabamariye kugeza ubu. Turabararitse. Mbere yaho ariko tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki nk'uko mubimenyereye. Dukomeze ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Genia, aya makuru tuyahere kuri aya makuru avugwa mu gihugu cya Turukiya, aho igisirikare cya Turukiya gitangaza ko cyatembagaje ubutegetsi kandi ko kigenzura igihugu cyose mu ntumbero yo gukingira demokarasi no kubahiriza agateka ka muntu. Igisirikare cyategetse ko atanumwe ava mu nzu, ibibuga by'indege vyugawe, indege zahagaritswe ndetse no gukoresha ibya internet byo gutuma tumana ko amakuru vyahagaritswe. Ariko gushika ubu nta ntibizwi neza ufise mu minwe ubutegetsi muri iki gihe. Umukuru w'igihugu Erdogan mu ijambo ahejeje gushikiriza abanyagihugu avuga ko abasirikare benshi bahagaritswe, avuga kandi ko leta iri ku mirimo, amenyesha kandi ko atiteze guhunga. Erdogan yise abari ku isonga ryo gutembagaza ubutegetsi ko ari akagwi gato kandi ko ataco kazoshika ko kandi bakazovyishura. Mushikiranganji wa mbere wa Turukiya nawe Binali Yildirim mu butumwa yashikirije kuri televiziyo ikorera muri ico gihugu yavuze ko leta yiwe ikiriko irarangura imirimo. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika hamwe na sekretere wa leta John Kerry bamyesha ko impande zose muri Turukiya zikwiye kwirinda ntihagire amaraso aseseka, kandi basaba ko leta yatowe mu buryo bwa demokarasi yosubira ku butegetsi nk'uko abanyagihugu bayibuhaye. Gushika ubu rero nk'uko twabivuze ntibiramenyekana kandi ntibizwi neza ugenzura igihugu. Muri Afrika abanyepolitiki batavuga rumwe na leta iharanira demokarasi ya Kongo hamwe n'abadiplomate bo ku isi basaba Perezida Joseph Kabila wa Kongo kubahiriza ibwirizwa shingiro no kubahiriza demokarasi. Umuryango umwe bwa Afrika utekanya guhuza imirwi yose ku meza y'ibiganiro kugira barondere inyishu y'ibibazo imbere yuko icyo gihugu kija mu matora. Ibwirizwa shingiro rya Kongo ritekanya ko yandi matora aba itariki 19 z'ukwezi kwa 12. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero yavuze ko Amerika yahaye umwanya utwigoro turiko turakorwa n'uwahoze ari ministri wa mbere wa Togo Eden Kojo ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ariko mu gihe atacovamwo, Perriero yavuze ko hazoca hatanguzwa ibiganiro. Perriero yavuze ko Kongo ikwiye kwigira ku byabaye mu bihugu bibanye harimwo Burundi kugira ntibahe ntibate igihugu mu kaga. Muri Somalia abategetsi bo mu manuko bushira uburengero bwa Somalia bavuga ko abasirikare babiri ba Kenya bo mu nteko za Amisome n'umwe wa Somalia bishwe ejo kuwa gatanu batezwe umutego na Al-Shabaab mu ntara ya Gedo. Abategetsi ba gisirikare muri iyo ntara bavuga ko uwo mutego watangujwe n'igisasu cyaturitse gisambura imodoka ya gisirikare ya Kenya cica abasirikare babiri ba Kenya abandi barakomereka. Abategetsi bavuga ko abarwanyi batatu ba Al-Shabaab bishwe. Al-Shabaab nayo ikavuga ko yishe abasirikare 10 ba Kenya yongera isambura ibiduga bitatu bya gisirikare byabo. Igihugu cya Maroc kiriko kirasaba ko cyosubira kwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Intumwa idasanzwe ya Maroc ejo ku munsi wa gatanu yarabonanye n'umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta amusaba ko yifuza gusubira muri uwo muryango mu gihe hari haheze imyaka 32 kiwuvuyemwo bivanye n'amatati y'ubutaka yariho muri icyo gihe. Maroc nico gihugu cyonyine cya Afrika kitari muri uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika. Mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango izobera kuwa mungu kuwa mugundo kumusi wa mbere ikigari mu Rwanda ni habakuru b'ibihugu bo muri uyu muryango bazokwiga ico kibazo munyuma bagire ingingo bafashe ishyiramo gishinze guharanira agateka ka muntu Amnesty International turi kuri Sudani yo mu bumanuko ivuga ko abasirikare b'ico gihugu bazibira abanyagihugu bakababuza guhunga igihugu. Amnesty imenyesha ko abajejwe umutekano bariko basaba amakompanyi y'indege ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'Juba gutwara kubabuza gutwara abagabo b'abanya Sudani yo mu bumanuko. Amnesty International kandi itangaza ko yaronse amakuru yuko abagabo baba bashoboye guhunga baciye ku butaka babuzwa kujabuka mu Buganda ku mupaka uri mu gisagara cya Nimule. Iterakamo leta kureka abasivile bifuza guhunga bagahunga.
Turamushimiye mugenzi wacu utugeje amakuru havugwa ku isi na Ijwi rya Amerika rivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwebwe bakunza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ugushigikira bamugariye ku rugamba mu bijanye no kwivuza nti kwa makoroshe akarorero ibihugu nk'ubufaransa byagiye biragirike na ry'uburyo mu gufasha bamugariye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi kaba inkurikizi y'ukudashinga ibigo byiharije bibamwe bamugariye ku rugamba kugira ngo bashobore gufashwa bari hamwe nk'uko bivugwa n'umuryango utabara imbabare ku isi kwa Rouge. Muri rusangi ukwitanga kwa mashirame nka kwa Rouge na Seiser ningira kamaro mu kuvura bamugariye ku rugamba. Muri imyaka 20 heze ukubavura kwarashizwe imbere ku buryo bw'uko mu gihugu cadutsemwe intureka ahashika byihuta nk'uko tubisanga mu cegeranyo ca Seiser co mu mwaka w'2006. Muri Afrika yo musi ya Sahara ari naho hamingyane z'urutavana ko abamugariye ku rugamba ntibitaweho bikwiye bijanye no kubavuza. Imvo nyamukuru nuko mareta yaho uburyo bwisha bushira mu migambi iteze imbere abanyagihugu. Kubyivyo PNUD ishiramwe rya onugita y'iterambere ku isi rihanura kubisata bijanye no kuvuza abagira ingorane z'amagara mu ntureka batosigwa inyuma. Ukudakurikirana hakiri kare abamugariye ku rugamba kurashobora gutuma basinzikara. Atwovuga nko gufatwa n'ingwara ya kanser itewe n'ibikomere hamwe n'izindi ingorane zishobora kwaduka bitewe navyo nk'uko umuryango utabara imbabare kwa Rouge ubimenyesha. Ico baciza nuko bokwegerezwa ibitaro n'amavuriro bibavura ku buntu nk'uko umuryango ubandanya ubihanura. Ibura ry'abaganga bakaruhariwe mu gukora abamugariye ku rugamba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere n'inzitizi yo kubavura amazi atararenga inkombe. Aho ni mu gihe ivyo bihugu birinda kwikora kubavuye mu bihugu biteye imbere kandi ntibashike mu gihe cha hafi. Ivyo kandi biratuma amahera menshi asohoka kugira ngo bakore ico gikorwa borohewe nk'uko inkuru dukura mu gihugu kibanyi cha Congo zivyemeza. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracuno munsi turabiramwe ibijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba. Kuri mikro Ijwi ni rya Raissa Liliane Inamahoro. Muri kiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri commune Nyanzalac iri mu ntara ya Makamba. Kuri mikro Ijwi rya Amerika rutubwira uko abamugariye ku rugamba bo kwitabwaho mu bijanye no kuvugwa kugira bagumana amagara meza. Tuganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
kubera bamugariye ku rugamba rw'igihugu niba bo barabarundi cyangwa mu kindi gihugu leta y'icyo gihugu iba ibona yuko nta buryo bafise bwo ngamikuru bafise kugira baronke iyo miti yo kwiba leta yoraba uburyo yegereza abo bantu hanyuma nabo bakavugwa nk'abandi
kugira ngo abo bantu bamugariye ku rugamba bashobe kwivuza barashobora kugushinga nk'amashyira hamwe bakavuga ati abantu bafise ingorane bakabashyira hamwe bakabumviriza bakumviriza ibibazo bafise bakabakorera nyene bakabavuza bamara bikeneye
cyoko kwa cambere leta yobavurira ku buntu ata amafaranga yo bakora aba babamugariye ku rugamba
leta yoraba ikabororeza mu kwivuza kuko baba bamugariye ku bikorwa by'iterambere by'igihugu
ico miryango iyo bafasha kazabafasha mu kubakurikirana mu buzima kugira ngo nabo magara yabo abayoro haba no kubajana kwa muganga
jemu nako leta niyo ya mbere ishobora kubafasha kumbure n'imiryango yabo ya hafi ikongera igafasha kugira ngo ntibihebure bashigikiwe
leta yibibatereranye bocabona yuko umenga ntibacyitaweho ugasanga bibabereye ingorane murakoze
nibaza mu gukurikirana ubuzima bariko barabamo ndetse n'amashira hamwe ataharanira agateka kazi na muntu agaheza akaza araraba ubuzima abo bantu bamugariye ku rugamba babayemo
icambere cokogwa nuko abo bantu bobegeraniriza hamwe bakabona kubakurikirana neza abo bishoboka ko babavuza no hanze y'igihugu bagashobora kubavuza
ingingo zimwe zimwe zofasha mareta arimo abamugariye ku rugamba koroherwa kubakurikirana kubavuza atwovuga nko kubaronsa uburenganzira bwo kwitura ibitaro vya leta igihe cyose nguma zibavyutse ingingo mwe nizo zatumye mu gihugu c'u Bufaransa bakira ningoga nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ugwego rw'igihugu rurabiterambere n'imibano co mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 abasinzikaye kurusha kandi boshigwa kwabo kugira bakurikiranwe by'umwihariko nk'uko Seyiser ribihanura vyongeye ruseha nihadzo shigwa mu bigo vyegeranirijwemwo abamugariye ku rugamba ivyo vyofasha kubunguruza mu bitaro no mu mavuriro mu gihe baba batararonka inguvu z'ugutambuka nk'uko bihanurwa na Croix Rouge ishiramwe ritabara imbabare kugira twumve neza ibijanye no gushigikira abahoze ku rugamba mu bijanye no kuvuzwa mugenzanje Ivira Nkunda adushikiriza itohoza yagiriye muri site Muyogo irimwe abamugariye ku rugamba mu ntara ya Makamba
ukudasuzumwa kenshi n'abaganga mu kuvugwa kwagiye kurahinduka buhoro buhoro Jean Ndayizeye umwe mu bamugariye ku rugamba ni kwabibona
izo kuvuzwa byasubiye inyuma ko kare baradukurikirana ubwabo bumbona umenga bisa n'ibyahagatse ntibakituvuza ntibona ko bahora baza kare batugenda bakatuzanira umuti mugabo ntaza kutuvura kandi natwe dusanzwe ingwara zitandukanye twama ku miti kubera ibintu by'imitsi yacu
bamwe mu bamugariye ku rugamba ibikomere vyabo babimaranye imyaka irenga 10 bitarakira ukubora no kuvamo amashira nivyo vyibonekeza mu gikomere co kukuguru kw'iburyo kwa Jean Ndayizeye afise imyaka 35 ugusabwa uburyo bwo kwivuza mu bitaro ni ntandaro yo kudasubira kuronswa umuti wo kuvura ibikomere n'izindi ngwara zinyuranye bafise Ribere Bagorikunda afatira ku ngwara y'intandara afise siba kumufata kuko imiti atakiyironka ku bwa mikoro make kera yayironswa ku buntu
cyewe narashwe mu moto nkamafata imiti intandara umva rero ubu iyo miti itukiyironka yarage kwivuza kuri hospital Makamba bayandikira imiti 1600 sinaguze yose rero kubona ingwane bizananye muri ubwo buryo ubu ngeze kuri indi etape kuko ndarenje cyane
kugorogwa maguru bimwe bita kinesiterapi kwabamugariye ku rugamba baba muri ico kigo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba vyarahagaze ukwamana ububabare bwo mu mitsi ni nkurikizi nkuko bivugwa na Jean Ndayizeye
ndavingere na mukaye nkumva amatorero aho kugura kwacitse kintu cyo kwivuza biratugora kuri misango turayamana amatorero turayamana turamerewe nawe cyane kuko amatorero ngaha aratulembeje
uko abamugariye ku rugamba bo muri site Muyogo bafashwe mu bijanye no kuvuzwa ni kubashimisha Adrien Ndikumana afatira kukujuragirika yamamwo bivuye ku ijisho ryiwe ryamugaye
birambabaza cyane gose ku buryo mbona ingene tuvuzwa bidashemeye nkaje bona haruka guza kwipimisha kuko irijisho bona iri ni protege mu mutwe nce mbabara cyane bifatikanye n'irijisho barampimye abanyandikira amarore 05 na 06 cambura uburyo bwo kuyagura ngaca numvume ngayikorizo havari na tabagara gose
agahinda kavanze n'ubwoba nibindi kandi biranga bamugare ku rugamba baba muri site muyogo ivyo bikava hani niko biboneka ko igihe kibaye kinini ivyo kuvuzwa vyarahagaze ibintu biruko mu gihe ubumuga bafise butabemerera kwisumamo mu kurondera ubuzi bwo bafasha kuronka uburyo amakenga yuko abamugariye ku rugamba bashobora gufatwa n'ingwara zivyaduka bivuye ku bikomere basanganywe igihe kirekire bitavugwa ni yose twumvirize Clément Nahigombeye
birimo ucafu cyabashika mu mitima hamadupfa
nawe warugira ubwo akusha kwandura nk'ingwara kanseri
neza cyane ndamaze no kuvyicura none biguma bidakira kataka insero kako nibarabe wiguze igihugu nyine akacigura
ni ngombwa ko ikigo cy'abamugare ku rugamba cimuyogo mu ntara ya Makamba kironswa ivyangombwa bikwiye mu ntumbero yo gukingira amagara y'abakibamwo aho twovuga nko guhabwa amazi meza hamwe no kwegerezwa ubuzu bwa sugumwe naho abamugare ku rugamba badasiba gusaba ko buvuzwa neza akamo kabo ntikumvigwa uko niko Adrien Ntawukiri umwansi aserukira abamugare ku rugamba bo muri site muyogo avuga
ameza 3 araheze tamuganga numwe tubonanye nkuserukira abamugaye ku rugamba twashikirije Direction Générale d'Anciens Combats baratwizeza mugabo biherera mu ambiance
kuronswa udukarata two kwivuriza ko ku ngwara zose kubamugaye ku rugamba nakamo gategwa ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba
Shawahoze ku rugamba bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe bitabgaho bikwiye akarorero ni mu gihugu ca Cote d'Ivoire aho 2000 by'abasubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka w'2011 bagumanya imyidogo ifatiye ko bahebwe mu byo kuvugwa ariko rero ukwitura ubushikiranganje bakukira kwarafashije koroherezwa inkuru dukura muri ico gihugu zivuga ko amategeko abaho uburenganzira bwo kuvugwa yaciye shingwa icibonekeza nuko ingingo zo kuvura bamugariye ku rugamba zagiye ziravanwaho bivanye naho bageze mu bukomezi atwofatira nko kuba bageze ku ntambwe yo kwibeshaho biciye mu migambi mito mito bamaze gukira nkuko vyabaye mu gihugu c'u Bufaransa ukwigisha imyuga itandukanye kuba mugariye ku rugamba ko baremesha mbere kukanabateza imbere ivyo vyo bafasha kutama bazera inze nkuko PNUD ishami rya ONU gitayiterambere ku isi rihanura amareta atandukanye duhakanya mugenzanje Alain Ivirankunda adushikiriza ikiyago agirana na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni ukuri
buramatari w'intara ya Makamba ndabaramukije
waramuse
twasanze muri iyi site babamo ya muyogo ntamazi mafise meza
nyishuru dufise tubantu ko tubabwiye yuko tuwagize imana ishira muri gidezo kwajaje kwagura imihora ijanye n'amazi mu ntasho ya Makamba kugira ngo amazi ashobore kugwira ashobore gushika mu makariti atandukanye twibwira inguvu nyinshi cyane kugira ngo nabo muri abo bazoronka amazi nabo bashobore kuronka nabo nyina amazi meza
hariho kandi n'ikibazo cy'ubuzu bwa sugumwe buguma bwuzura
tugiye kuraba nyine tudodora hejuru kuko ni igikorwa gisaba inguvu nyinshi cyane se gisaba uburyo bw'ishyane
ariko bakidoga yuko bataronka utuntu tujanye n'imboga bivuye kuko badafise aho barima
ibyo tugiye kuje inama nabo dusanzwe dukorana mu ntara haba mu jya n'ubworozi ndetse nabandi dufashanya kurongora intara kuri turabe yuko dushora kuronka ahantu twobahereza kugira abashobore kurima zaba itomate ya mashu zaba intore cyangwa irengarenga kugira ngo nabo nyene bashobore kumva nk'abene igihugu twebwe ihangiro dufise nuko wafise icyafise yo za kumukutwunganira kudufata mu gongo
bamugare ku rugamba ubaha impanuro zihe
Imanuro tubahereza nuko batokwiyebura bamenye yuko turi kumwe nabo kugira ngo tubereke yuko arabacu ari inshuti arabagenzi arababanyi ntibihebure bamenye yuko turi kumwe kandi mu bene igihugu mu ntara ya Makamba dusanzwe turongoye nabo nyene barimo
Gadi niyo kuri buramatari w'intara ya Makamba ndabakenguruki
ndabashimiye nawe bamenye amakuru
Umukozi ala ibirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Turuhuke gato mukumviriza karirimbo Nshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu. Chitwi ya Amerika kuri mikro muri kumwe na Haisa Lilian ina mahoro ariko tuyaga kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba gwaruka muganga Anita Munyana ahijeje gushika muri studio zacu akanika akajyo kanyu ko kumubaza ibibazazaniye kubijanye no gushigikira bamugariye ku rugamba tugeze ku gace mbaza ndakwishura
Muganga, none ko bikunda gushika kenshi ugasanga abamugariye ku rugamba bashitse aho mukorera ugasanga ntimubakiriye neza kubera batafise amahera yo kubariya hoho ntacyo muhindura.
Ngaho rero nukuraba uwo muntu yari mugariye ku rugamba yarafise ikintu kimuranga cerekana yuko yari umusoda ku mategeko. Umusoda wese aravugwa, aho umusoda wese agwaye bamwakira bamufasha gushika aho bageza bikenewe yuko aja hanze bo nyene baraheza bakabitunganya. Nk'ibyo bishitse nukuraba mbega vyagenze gute, hama bagaheza akitura ubushikiranganje bwiwe kugira bamutunganyirize.
Mbaza ndakwishura.
Abantu bamugariye ku rugamba ndabona ko bababaye cyane, hariho bavunitse, hariho abavunitse amaguru, amaboko, abasiserejwe cyane. Ho bavugwe neza mu kiringo gitonya, hoho mubafashe iki kugira ngo bavugwe neza?
Nivyo yuko bafise ibikomere bitari bike ariko bituye kwa muganga barabakira bakabakurikirana baramuvura bakamusubiza mu buzima bwiwe bwa misi yose, babonye ko iyo bayakize neza atankurikije nimwe y'ivyo bikomere vyiwe ihari canke iyo babonye ko hari ibintu bidashoboka bagaheza akamutegura bakamuha n'ibikenewe kugira asubire mu buzima bwiwe.
N'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Ko bishika ugasanga umuntu yamugariye ku rugamba yacitse nk'amaguru hanyuma bakamuha agakinga agenderamo, iyo bishitse rero kajya agakinga agenderamo kagasaza agarutse kwivuza muramuronkera kandi gakinga agenderamo
araheza kitura kijya kigo citiriwe abamugariye ku rugamba agaheza akeshikiriza ikibazo ciwe hama nabo ku rwego rwo hejuru bakavyiga bakabona ko bibereye yuko agakinga karonka baraheza bakakamuronsa.
Mbaza ndakwishura.
Nkiyo umuntu yamugariye ku rugamba kwero usanga kenshi atamikoro bafise dogira ngo yivuze mumufashike.
Imigambi yo kubafasha yoyo irakenewe, irakenewe kandi bakabafasha gushika aho babona yuko bishoboye ku rugero rwabo na cyane cyane ukubaho kwivuza babeho neza.
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumotora. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Iyo umukenyezi bishitse akaba yamugariye ku rugamba mbega iyo yibungeze nta ngorane bishika gahura nazo?
Umukenyezi wese aba yibungenze ari umukenyezi afise amagara makeye, iyo yaba yaramugariye ku rugamba imbanyi yiwe ikwiye gukurikiranirwa hafi na hafi.
Mbaza ndakwishura.
Bega ko uzu umuntu yamugariye ku rugamba biba byavuye ko ku masoro ku magrenade byo babishika amagara yiwe agakurikiranwa n'iki mu gihe yabaye yasubirwa mu buzima busanzwe?
Ego cyane, ashobora kugira ingorane zo kubaho ibintu nkenerwa byo mu buzima bwe bwose kuko ushobora gusanga yacitse amaguru abiri yose canke yacitse amaboko canke yarahamutse. Iyo bamusubije mu buzima rero bwa misi yose bakwiye kumukurikirana bakiha ikiriwe ngo bakavuga ati abantu bamugariye ku rugamba tubasubije mu buzima bwa misi yose turabahaye ikiringo c'amezi atandatu canke umwaka cyukubakurikirana hafi na hafi kugira by'ukuri baheze babarekure bimenye mu buzima bwabo.
Mbaza ndakwishura.
abantu baba baragwaniye igihugu nta ngaruka mbi musanga zarabonetse umujyanye nk'ingora zo mu mutwe n'izindi
ntizobura kuko bahabonera byinshi ingaruka zo mu mutwe zirakunda gushikira abagiye ku rugamba kandi nibyo babarimo ni ibintu bidasanzwe ku muntu wari we wese rero nico gituma burya iyo bavuye ku rugamba bakwiye kumvirizwa bakabuba hafi cyane gose
Arakoze muganga munyana Anita kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu abanywanyi bacu umukenyezi atashatse kwivuga izina aba mu ntara ya Cibitoke akaba yanditse avuga ati nashaka mu mpanure je umugabo wanje asenga mu idini ry'abakizwa none jewe naramubwiye ngo tuvyara abana batarenga bane yaranse kandi ndabona ko ibintu biriko birangora kuko ubungeze ku bana batandatu none nkora ikigaye mwe ko yambwiye ko ngiye ku buryo bwo kuvyara ku rugero azocanyirukana muganga munyana dufashiriza uyu mukenyezi
ndakuramukije mukenyezi uva mu ntara ya Cibitoki kugira umuntu aje ku buryo bwo gutandukanya ibyaro ni byiza kandi birabereye yuko baba babiyanze n'umugabo wiwe no guhanura ukegera ya mashirahamwe yitaho gutanga uburyo bwo gutandukanya ibyaro ukaba shikiriza ico kibazo cawe mu gatoro uburyo hamwe ukuntu wo kwegera umugabo wawe mbere babigufashijemwo bikenewe kugira tahure ko ibyaro nyinshi ziragusinzikariza nawe ubuzima hamaze gasinzikaza n'ibibondo byabo na cancha niyo ukora babyara ari ntahekana
musanzwe mubizi ikiganiro cacu kira tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere wuno munsi uvuga uti ikimuga gisumba imva bikubwiye iki
havuze ngo ikimuga gisumba imva rya hajya utunze ikimuga ukaba ukibona ngaha gisumba umuntu yafuye kuko umuntu yafuye ntishobora kumutuma naho ari ikimuga arafise ico yunganira muri societe y'igihugu ndetse naho ababaye
bikubwiye iki
bisigure yuko nabantu bamugaye barashoboye ntibikwere yuko tubakumira kuko nimba bamugaye nk'ukuboko hari ibindi bintu usanga bashoboye
bikubwiye iki
hari umu gusanga ari ubwo umuntu yavukanye n'abandi bumu gusanga iyo agize yaramaze kuvuka bivuye nk'ahantu nk'icyo gihe dufate yabaye nk'isanganya yagize akamugara urashobora kugenda dufatire kura nk'isanganya yabere ukamubona nk'icyo gihe urashobora kuvuga ati reka ntako nimfa kumutora ndamujyana kwa muganga bamuvura ashoboye gukira ntako kuguma muhera akora
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno musi tukaba twashimikiye kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba shimiye mugenzi wacu Alain Ivirankunda yamfashije kwegeranya amajwi mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi nasize inyuma Diane Donse yaragihagarariye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika welcome. Mufisi cyo muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira. Twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundivoa@gmail.com. Canke mwandika ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 68 23 83 71. Kaisa Liliane inamahoro nije mwari kumwe kuri mikro. Amahoro n'amagara meza nivyo ndabifurije hamwe n'imijyango yanyu naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi bategereje ikiganiro kira. Mu masegonda make hisa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho uri wa gatandatu kuri isa. Basigiye rero mugenzi wanjye abahe umuziki, mugire ibihe byiza.